Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye kuri munsi wa kane itariki 18 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Imishegetera gushika isaha mu ntara ya Muyinga itangwa kubura.
Uyu ni Eric Manirakiza umuyobozi w'intara ibuvuzi ya Muyinga. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Mwaramutse neza Alois, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguri.
Mwaramutse Freddy, mwaramutse namwe mwese muriko mutega amatwi ijwi rya Amerika. Aya makuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Burkina Faso, aho inama ya ONU ijeje umutekano ku isi isaba ko perezida wa Burkina Faso n'umuminisitiri wa mbere bagizwe imbohe ejo kwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu barekugwa bidatevye. Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko uko ari guca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Burkina Faso. Mwamenya ko ejo kwa gatatu akagwi k'abasirikare binjiye aho abagize leta mu nama y'abashikiranganji bafata perezida Michel Kafando ministre wa mbere wiwe hamwe na bamwe mu baministre bagize leta. Abo bategetsi ntibemerewe gusohoka iyo ngoro. Iyo inyuma yaho abasirikare bararashe bashwiragiza abantu bari baje kwiyamiriza ivyo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Sherif Sai arongoye inama y'igihugu yifata kibanza ya Burkina Faso yarateye ivyatsi iyo nyifata y'abasirikare ba Burkina Faso. Amenyesha kandi ko abantu bashika bane ari bo bagizwe imbohe, harimwo perezida wa Burkina Faso na minisitiri wa mbere wiwe. Amatora ya perezida n'ay'abadepite ategekanijwe muri ico gihugu itariki ya 11 y'ukwezi kw'icumi, aho Blaise Compaoré yakuwe ku butegetsi n'abanyagihugu mu kwezi kw'icumi umwaka 2014 inyuma y'imyaka 27 yaramaze ku butegetsi. Umunyabanga mukuru wa ONU wishiramwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon kandi aranegura ingene leta ya Hongriya iriko irafata impunzi aho turi ku mugabane wa Buraya. Ivyo yabishikirije ejo kwa gatatu inyuma yaho igipolisi cya Hongriya gisutse bya vyuka bikoroza amosozi n'amazi ku mpunzi amajana n'amajana ziriko zirondera ubuhungiro ku mupaka igihugu cya Hongriya gihana n'igihugu cya Serbia. Ban Ki-moon amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu byazo ko bakwiye gufatwa nk'abantu bafise icubahiro. Ban Ki-moon asaba abo bose bagwanira agateka ka zina muntu kuvugira izo mpunzi. Ati igihe cyose abantu bazotegwa amabombe mu bihugu byabo abandi bagatotezwa, nta nkeka ko bazoja kurondera ahandi hantu baba batekaniwe. Igipolisi cya Hongriya camaze amasaha ane gitana mu mitwe n'impunzi inyuma yaho ico gipolisi cugariye inzira ikomeye cyane izo mpunzi zakoresha kugira zinjire ku mugabane wa Buraya. Muri Siriya, sekretari wa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry abona ko imfashanyo mu vya gisirikare Uburusiya buriko buraha Siriya vyerekana ko Uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa Siriya. Mu kiganiro John Kerry yagiranye na ministre w'imigenderanire w'Uburusiya ejo kwa gatatu kuri telefone, yamusabye ko yomusigurira neza ico Uburusiya bugomba gushika ko muri ico gihugu ca Siriya. John Kerry ati kubona Uburusiya bubandanya gushigikira Perezida Assad bizotuma ibikorwa byo kugwanya imigwi y'intagondwa bitoroha kandi nta nyishu za politike ku bibazo biri muri ico gihugu zizoba zigishoboka. Mwomenya ko Uburusiya bwarungitse muri Siriya abahanuzi n'abahinga mu vya gisirikare ndetse n'inteko zicungera umutekano mu ntumbero yo gushiraho ikambi ya gisirikare hafi y'igisagara ca Latakia, agace prezida Asade akomeyemo cyane. Muri Ukraine, igihugu cya Ukraine kimenyesha ko kigiye gusaba inama ya ONG y'umutekano kwaka Uburusiya ububasha bufise bwo guhagarika amategeko bivanye n'igihagararo ico gihugu gifise mu nama ya ONU. Ivyo Ukraine izobishikiriza mu nama ya bose ya ONU itanguza ibikorwa vy'umwaka itekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Inama nshingamateka ya Ukraine yaratoye itegeko rigamije gukuraho ububasha igihugu cy'u Burusiya gifise cyo kubuza amabwirizwa ko arengana mu nama y'umutekano ya ONU. Ambasaderi aserukira Ukraine muri ONU yamenyesheje kuwa kabiri ko 67 ku bantu 193 bagize inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bashigikiye ico ciyumviro ca Ukraine. Uburusiya buraterera kure ico ciyumviro Ukraine igomba gushikiriza.
Urakoze Aloyse ku makuru uheje kudushikiriza. Utwara zone ya Kibago iri mu ntara ya Makamba yaraye agandaguwe bamusanze imuhiriwe. Kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu aho Ikibago amaze gufatwa abasore bashika 37 mu santere wa komine Kibago avuga kwa abo basore bari ko bafatwa kubera ibijanye n'amatohoza, ariko mugambwe MSD bo bemeza ko hari ko bafatwa abanywanyi b'uyu mugambwe. Ni inkuru ya Tabita Mukamson.
Ariko zero nishimwe atwara komine Kibago avuga ko ivyo bigoye kwemeza kuko abafashwe barabatagira ivyangombwa canke abafatanywe ibigwanisho, ngo hari nabafatanywe inko yarashe Bigirimana bayimbiye mu kinogo. Abandi bafashwe n'ugaruka ruvise karanga muntu zitari mu mategeko. Nawo mustaneri nishimwe avuga ko hafashwe abafise ivyo bagira canke kumvo z'amatohoza mu mugambwe y'MSD. Bavuga ko muri 37 bemera ko bafashwe bamaze kumenyamwo aba MSD barenga 10. Umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambwe MSD amenyesha ko kuva hirya yejo aba MSD bagumye bafatwa aho Ikibago ku bwinshi, ngo hari n'abari mu nama y'umutekano yatumwe ko na musantiri nyine baca barafatwa.
Ngira mwumvise nk'ibiriko biraba za Makamba aho hari abanywanyi bacu babatumye ko mu nama y'umutekano ngira mwaravyumvise bagaca bacagura bakabafata, kandi ari inama y'umutekano babatumye ko n'umutekano yabaye hirya yejo. Yego, hanyuma muri iyo nama y'umutekano bacata ufata abantu bacu baje mu nama. Kuvyo maze kumenya gushika ino saha muri Makamba bonyene muri abo 30 bavugwa, maze kumenyamwo aba MSD 11 bafashwe muri abo. Maze kumva ko ahi Bujumbura amaze gushika batatu bashika mu biro by'iperereza, abandi siramenye ubushobora batwaye muhi.
Nibazo nkira Jean Berkimas muza bikogwa mu mugambwe MSD avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe muri iki gihe badafatwa gusa ahubwo no kwica baricwa, kandi ku bwinshi bikaboneka ko icwa cyane cyane ugwaruka kenshi yakicwa indongozi z'abandi. Nibazo nkira asaba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gutwarira bose abamutoye n'abatamutoye bose babe mu mahoro. Akibaza ko aba MSD barundegwa buhongo kubera aribo biyerekanye cyane mu kwiyamiriza ikiringo cha gatatu. Ati niyo bagiye gusaka ibigwanisho hasakwa imihana y'aba MSD gusa. Ayo makuru musitaneri wa Kibago arayakana akavuga ko abafashwe hari kumvo z'amatohoza, kandi abari batwawe ico gihe baciye barekugwa hasigarayo umukuru w'umutumba gusa.
Rwanda ya yarangije kubakira imiryango 32 y'abakene bimuwe ahazo kubakwa ikibuga mpuza makungu cindege cha Bugesera. Umunyamakuru wacu Eric yashitse kuri ayo mazu igihe abo banyagihugu bayashikira ku mugaragaro, aremeza ko ari amazu meza ariko ku kibuga mpuza makungu cindege cho gishobora kutazokubaka vuba kuko leta yatanguye kugitanga ngo bakirimemo. Inkuru twateguriye na Eric Bagirubusa.
Inzu 62 imwe ku gaciro ka miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ku miryango 62 niyo yubakiwe abakene bahoze batuye mu murenge wa Ririma Bugesera hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege. Aba bahisemo amazu kuko wari ufite isambu ya menshi ngo yari ihagaze kuri miliyoni 1,900,000. Ubwo twabasuraga hagana mu masaha ya 3 za mu gitondo byari byishimo ntangere kubatarigeze babaho mu nzu zirimo ibyibanze nkenerwa.
Aho bwa mbere naryamaga navuga nkavuga nti se mama hahantu ndini he nakaguka uko nagira ngo ngiye gutambuka nkabona muje ariko manga za denzi bibi nibyimo kayirima none ubwo nagiye kumenyera uko bitinze naryamaga rwose nakanguka ubwo akabintu yo ntambuke gucya naba ntambuke nkumva ngo bishimo mutwe kugibambasha kinyo koko nari narimenye kwinjira mu gitagira n'inzuye ari urugira umwe rwo ku muryango n'urwo mu gikari ariko ndakubuturoje ngakumva ndi kuvunyaguriza imfunguzo
ubuja gukingura amazi kuyima wampa imfunguzo kuja gukingura byarananije yuko nabyo narinze namenye gukingisha bwa bugufuri uzi
ninzu ku ruhande ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega cyakwifashishwa mu kubika amazi adakunze kuboneka Bugesera. Mu byumweru bibiri bamaze muri izo nzu cyane ko bari baravuye hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege ntaho bahinze inzara yavuzaga ubuhuha. Aba nitwa basanze mu ngo zabo bacaracaraga hafi yazo
turya guco tubonye tupfa kubona turamutse gusa mu gitondo tukongera tukagenda tutegereje leta ikizatumarira
kuburara bijya bibaho
turaburara ariko ase naburara nkaje kugasoze ngo naburaye ndifata ngaceceka nyine ukajya ngo nariye nyine mfa kuba nafuze kano nkaka gatenge kabana nkuko nakambaye gafuze iyo mbonye uravuga turamuntu ari kawena nagafurishije iki imigwegwe ibiki kujya ngo gace tagira nisabone kwanza
kuburara bese ibyo kurya byo ni ukuvuga kuko ni kubihabwa n'Imana y'umuntu yabonye uturyo natwe nuko tubona rimwe mu munsi.
Twakomereje mu mudugudu nyirizina batujwemo mu murenge wa Juru.
Aramutse. Amakuru.
Yesa.
Azo ibyaraye.
Ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu
nk'ibyo. Biraboneka si byo kurya?
Yewe, byo kurya nyine no gushakisha umuntu abibonye. Nuko arabirya bidahari nabwo umuntu aravunyereye.
Ntakigenda umuntu abonye igikoma. Nuko no kugishakisha nyine. Ngo wejeje udusaka. Oh hiri yo akaguhereza ati ushake mu gikombe cy'amasaka.
Nuko rusha bigihe giti kikibazo kinzara ubuyobozi bwa karere ka Bugesera hatahunze 62 kageri yabazazi bo amafunguro y'ifu y'umutima ibishyimbo n'amavuta bizamara igihe cy'ukwezi ndetse n'amatera kuri buri muryango. Nyuma y'icyo gihe bizasaba buri muryango gukomeza kwimenya. Aba baturage kandi leta yabahaye inka kuri buri muryango ndetse n'igishanga bazajya bahingamo ngo biteze imbere. Ibikorwa byose byagiyeho miliyoni 157 z'amafaranga y'u Rwanda
kandi ikibuga cy'indege aho kigeze kugira ngo haza iterambere rikomeye. Aba numva rero akarere ka Bugesera ahubwo nyuma y'ikibuga cy'indege kazaba ari umujyi ukomeye. Ni umujyi uzaba uyirenga cyangwa uruta Kigali cyangwa se bizaba bihuye kuko kiriya kibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga.
Uyu ni Madamu Rivera Mukabaramba, umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Atanga icyizere kiganisha ku iterambere rirambye ku bimu wahagenewe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Ibi bishobora kutumvikana neza mu matwi ya bamwe kuko hazuba ku ikibuga mpuzamahanga cy'indege na magingo aya hari abasaga 400,000 batarishyurwa miliyoni ziri hejuru ya 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda badafite n'uburenganzira bwo kugira icyo bakorera mu masambu yabo.
Ubwo tugategereza tukaja ku makonte batintaga ari gaza ubwo tugategereza bikaba gucuma kuja kubona tubona aho bayagabiye ngo amakoperative n'abashoramari. Nifuza ko banyishura amafaranga yanje.
Ariko kuri mangahe?
Bandimo miliyoni 208,000.
Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko ayo mafaranga yagombye kwishyura abaturage hari igiye kubwira ababishinzwe bakihutisha kubishyura. Madame Rivera Mukabaramba.
Oya, ikibuga cy'indege abatarishyurwabo aya mafaranga ari muri iyi budget cyakorwa no kugira ngo yihute. Nicyo umuntu yajya gukora minifra yashyize muri budget yagire muri budget y'abagomba kuyatanga arahari.
Ahazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera hashize umwaka n'amezi himuwe abasaga 300,000. Bamwe mu bimuwe batarishyurwa bahisemo kwimuka bakajya gucumbika mu baturanyi batinya urugomo rwabakorerwa kubera kwisanga mu matongo yabo nyine.
Uba hateganijwe kuzuba ku cyo kibuga mpuzamahanga cy'indege hatangiye guhabwa amakoperative ngo bahingemo. Nta gihe cyanyacyo kizwi ku gutangira imirimo yo kucyubaka. Uyu mushinga bamwe bafata nk'uwadindiye urasa cyane n'uwa hari hateganijwe kubaka stade y'icyitegererezo ya Gahanga Kicukiro mu mujyi wa Kigali, himo abaturage vuba na bwangu leta ikaba yarahabasubije mu bikorwa by'ubuhinzi. Eka kabagira ubusa, ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mukiya nchoke magara hewanu chini mosisi mungenzo wa chujeni mkamusi yaga nili na muganga Eric Manirakiza umuyobozi inharai wovozi yamuyinga ku kibazo chingwara ya malaria. Muganga Manirakiza aratangura avuga uko icyo kibazo cha malaria cyifashe mu ntarayi. Tumutega amatwi.
Twebwe nkuko mu gihugu cyose tubona yuko malaria ihari ni wacu mu ntari wacu ntiyadusitse inyuma cyane cyane muri kariya karere k'amajyaruguru y'igihugu. Malaria iriyo naho ibiharuro atovuga ngo hariho epidemi donc icyorezo. Malaria iriho mugabo turagerageza tukayirwanya uko dushoboye, hanyuma tugakoresha n'uburyo bwose kugira dushobore kuyikinga abanyagihugu.
Ubuse hafashwe ingamba ki kugira ngo murwanye iyo ndwara?
Nk'uko mu gihugu cyose iyo ndwara tuzi yuko ari indwara dutegereza kurwanya, harafatwa ingingo nyinshi muri izo mugambi ashobora kubabwira nk'ingingo iherutse gufatwa ku rwego rw'igihugu kuko tanga imisegetera ku ngo zose ziri mu gihugu. Ni ukuvuga n'intara ya Muyinga yararonse iyo misegetera kugira turabe yuko dushobora gukinga malaria. Niyo nzira ya mbere yo kurwanya malaria ihari no mu ntara ya Muyinga, niyo kubanza kwikingira malaria imbere yuko tuvura abagwayi babaci bafashwe n'iyo ndwara.
Ye, muratubwira ko kwikingira aricyo kintu cyangombwa mu kurwanya indwara ya malaria hakoreshejwe nk'ubwo buryo bw'imisegetera, inzira mibu ziteye umuti. Ibindi bikorwa byafasha mu kurinda iyo ndwara ya malaria ni nk'ibihe?
Ubundi buryo bwo kwirinda kiza cya malaria harimo uburyo bwo gutompa mu mazu kugira dushobore kwica iyo mibu iba yinyegeje mu mazu, imibu iba yinyegeje mu bisanzwe. Ubundi buryo nubwo guhimiriza abenegihugu ukuntu bategerezwa kwirinda malaria, tukaza turabahimiriza dukoresheje babari mushakiyago bari ku mitumba, tukabigisha tukabereka yuko ibisanze iruhande y'amazu yabo canke imidengeri y'amazi yuko dutegereza kuza turabikura. Ivyo rero turabibabwira kuko tubona amezi cane cane amezi usanga malaria yabaye nyinshi ari amezi usanga ari amezi y'imvura cane cane kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Aho turakunda kubona twaronshe ibiharuro byinshi by'abagwayi ba malaria canke mu kwezi kw'icumi, kw'icumi na rimwe n'ukwa cumi na kabiri bukibuke turasangamo malaria naho ni yaduze. Nico gituma rero tuca dufata ingingo yo kwigisha abenegihugu mu misozi duce kubaremesha kiyago kugira bashobore kuza barikingira mu kwigiza ivyo bishamba, mu kwigizayo ivyo bitengere vy'amazi. Hanyuma tukaca rero tubabwira yuko bategereza kuza barakoresha imisegetera nk'uko twayibahaye ariyo kuryamamo, atari imisegetera yo kuja kuroba amafi canke gukora imicizi nk'uko, kuko nakanatsinda turafishe n'abaremesha kiyago ku mitumba yose bategereza kuza barabereka ukuntu iyo misegetera bayisasa bayimanika kugira bashobore kuryamamo neza.
Iyi misegetera kandi iracyatangwa ku buntu?
Imisegetera gushika iyi saha mu ntara ya Muyinga itangwa ku buntu. Twagomba dusubire tumenyeshe abari ko baratwumviriza yuko iruhande yuko hatanzwe imisegetera ku bantu bose mu kwa gatandatu kwa 2014 nuko n'ubu tubandana tanga imisegetera ku bana baza gucandagishwa tugatanga imisegetera ku bakenyeci birungenze baza gutimisha imbanyi zabo abo rero iyo baroshe imisegetera biradufasha yuko mu gihugu hagati imisegetera igumye hari na cyane cyane kuri iyo migwi y'abakenyeci iyo migwi ikunda gufatwa na malaria y'abakenyeci birungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu umusegetera tuca turayisubiriza ntitanga rimwe ricima nga mu ntara iwacu ku myaka amaze ndi mu ntara ku rwego rwo kurongora intara imisegetera rimaze gutangwa bwa mbere kuko mu 2009 hari hatanzwe iyindi misegetera no kuvuka mu mwaka initanu habatanzwe iyindi misegetera iyo ni programme rero ubushikiranganji bwacu usanga bugumana ku mupfirikanyi yuko buza burasubiriza imisegetera iba yononekaye.
Murakoze muganga Eric Manirakeza kuri ibi bisobanuro muduhaye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye sport twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse, muri iki kiganiro turavuga muri make ku mikino Olympique yo mu 2024 no ku gikombe cy'isi cya rugubi. Ikaze mu kiganiro cya sport. Komite mpuzamahanga Olympique CEO mu magambo ahinnye yaraye itangaje imijyi itanu izatoranywamo umwe uzakira imikino Olympique yo mu 2024. Iyo mijyi ni Budapest yo muri Hongriya, Hamburg mu Budage, Paris mu Bufaransa, Rome mu Butaliyani na Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itora rizaba mu 2017. Muri iyi mijyi itanu, itatu ntirakoresha imikino Olympique na rimwe, ariko Paris yayigize rimwe mu 1924, naho Los Angeles yayakiriye inshuro ebyiri mu 1932 no mu 1984. Imikino Olympique burugira henda itwara amafaranga menshi, usibye ayo umujyi uzayikoresha uzashyiramo. Perezida wa CEO Thomas Bach yarayatangaje ko CEO nayo izashyiramo amadolari miliyari imwe na miliyoni 700. Ijwi rya Amerika. Imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya munani cya rugubi izatangira ejo kuwa gatanu mu Bwongereza. Ninde uzakurikira Nouvelle-Zélande igifite uyu munsi? Ifirimbi ya nyuma izabyerekana ku mukino wa nyuma ku itariki ya 31 y'ukwezi gutaha kwa 10. Muri iki gikombe harimo amakipe 20. Afrika ihagarariwe n'ibihugu bibiri, Afrika y'Epfo na Namibia. Ayo makipe 20 agabanije mu matsinda 4 azabanza guhiganwa, noneho abiri ya mbere akaba ari azajya muri 1/4. Itsinda A rigizwe n'Ubwongereza, Fiji, Pays de Galles, Uruguay na Australia. Itsinda B ririmo Afrika y'Epfo, Ubuyapani, Samoa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ecosse. Itsinda rya gatatu rigizwe na Tonga, Georgia, Nouvelle-Zélande, Argentine na Namibia. Naho itsinda D ariryo rya kanero n'irya nyuma ririmo Irlande, Canada, Ubufaransa, Ubutaliyani na Rumania. Umukino uzafungura iki gikombe cy'isi cya munani cya rugubi ejo uzahuza Ubwongereza na Fiji kuri Stade Twickenham i Londres saa 3 y'ijoro aho ngaho i Londres, nyuma y'imikino y'amajonjora azaba nyine mu matsinda uko ari 4. Imikino ya 1/4 izatangira ku itariki ya 17 y'ukwa 10. Igikombe cy'isi cya rugubi gikenerwa buri myaka 4 kuva mu 1987. Nshuti zacu, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ni ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane. Umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika, African Growth and Opportunity Act, mu mfunyapfunyo AGOA, akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji n'akarere ka Afrika. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu by'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashyizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu vyemerewe muri uwo mugambi kukuramwo inyungu, birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. Mu mwaka w'2014, ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni 400 z'amadolari, mu vyiyongeye hafi y'incuro 250% kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2021. Ukwiyongera kw'amahingurira atari y'ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku 300,000 mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA vyatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iki Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo c'imyaka 10. Ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri kitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Alois,
muri Burkina Faso inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba ko perezida wa Burkina Faso n'umuministre wa mbere w'ico gihugu bagizwe imbohe jo kwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu barekugwa bidatevye. Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko uko ari uguca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Burkina Faso. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nyene Ban Ki-moon aranegura ingene Leta ya Hongiriya iriko irafata impunzi. Ban Ki-moon amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu byazo ko bakwiye gufatwa nk'abantu. Muri Siriya, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry abona ko imfashanyo mu bya gisirikare Uburusiya buriko buraha Siriya byerekana ko Uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa Siriya.
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira, ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mwebwe mwese bakunzi ibiganiro byijwi rya Amerika kuva mu 1988 gushika muri uyu mwaka turimo abana bandura indwara y'ubukangwe bagabanutse gushika ku bice 99% ku isi. Ivyo byatumye abantu baharugwa ku miliyoni 10 batambuka neza kandi bari gushobora kumugazwa n'ubukangwe. Abana bashika umuriyoni n'igice ntibabaye bagihitanwa n'iyo ndwara nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Naho biruko umwana umwe gusa acibonekeza ko afite indwara y'ubukangwe muri kino gihe ashobora gutuma abandi bana nabo ku isi bayandura. Aha ni mu gihe mu myaka 10 iri imbere hashobora kwandukirwa abashika 200,000 uko umwaka utashe nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribandanya ribimenyesha. Ivyo biruko mu gihe ibihugu nka Nigeria, Afghanistan hamwe na Pakistani byari bikigeramiwe n'indwara y'ubukangwe muri uyu mwaka uheze. Tumenyeshe kandi kwico gihugu cha Nigeria arico cyonyene muri Afrika cananiwe gutuza indwara y'ubukangwe. Imvo n'umwitwarariko muke w'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi. Iyindi mvo n'uburyo budakwiye bwo gutanga urucanco mu gihugu cyose nk'uko bivugwa n'ishiramwe gitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF. Mu mwaka 2013 u Burundi bwari bumaze kugwanya indwara y'ubukangwe gushika ku bice 98% ishiramwe OMS rihanura u Burundi kwama bwarikanuye kugira ntibusubire inyuma kuri iyo ntambwe narijya buri mu karere gakunda kwibonekeza mu intambara. Nkuko muvyumva mu kiganiro kira cy'uyu munsi tugira turabire hamwe ibijanye no gukinga indwara y'ubukangwe kugira iranduranwe n'imizi. Kuri mikro muri kumwe na jewe ina mahoro Haisa Liliana kaze muri kino kiganiro kira. Kiganiro cacu nyezina umvirize ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa mu gukingira indwara y'ubukangwe ibibondo vyacu kugira iranduranwe n'imizi. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Leta yoshiramwo uburyo bwinshi mu bushikirangandi bw'amagara y'abantu kugira ngo yorohereze incanco zishobore kuboneka.
Abavyeyi bose bokwitaho gucandagisha abana hama ntibagire ubonebwe.
Ariho nk'abavyeyi usanga biyo mu misozi yo rukuru usanga bategereye gisagara usanga batazi ibintu by'incanco babandi usanga bavyarira muhira. Nosaba ko boze batanga inyigisho kuri bajya abavyeyi mu gihe ashoboye kuvyara ashobora gutwara umwana we bazamucandika kuri ayo meza.
Ndetse umwana cyakogwa nuko abavyeyi bose bokwitaho gucandagisha abana ntibagire ubonebwe kuko hariho benshi usanga bagenda bagira ubonebwe bwo gucancisha abana mu gihe gikwiye.
Umuntu wese yoba yibungenze umashwareka kwa muganga kuko iyo umwana avutse aca gukora no buzima bwiza bivanye nuko abe yarakingiwe.
Kuri ivyo bintu byo gutanga incanco buri muvyeyi wese yogira uruhara rukomeye ko kumenya yuko ubuzima bw'umuntu cha ubuzima bw'umwana wiwe butegezwa kubaho kandi akagira hageze bivanye n'ico kintu aba yamukoreye. Igihe kigeze c'umwana akamutwara bakamuha incanco.
Mbona yuko abavyeyi hanini bomanza bakabona yuko umwana bavyaye ari uw'igihugu bikava kuri bo kugira bamujane kwa muganga. Leta ikabona yuko uwo mwana avutse ari uw'u Burundi izo cacu bakazishira ku mavuriro yazo amushikane bitamugoye.
Indwara y'ubukangwe itegwa n'umugero ufatira mu bwonko utuma umubiri umugara ukanyunyuka mu mwanya muto. Muri rusangi iyo ndwara yandukira bivuye ku isuku rike. Uku yandukizanya ahanini bica mu micafu twandura dukuye mu tuzu twa sugumwe ku mwanda mukuru. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuyandura mu modoka igendamwo abantu benshi mu kwihereza amazi canke ifungurwa nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'ubuvuzi. Ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe ni umucanwa, ukuda kudahwa hamwe no kudadarizo si nkuko abahinga mu by'ubuvuzi babandanya babimenyesha twibutse ko atamuti uraboneka ko kuvura indwara y'ubukangwe urucanco niyo nzira yonyene go kuyirinda kugira twumve neza ibijanye no kugwanya indwara y'ubukangwe tega matwi tohoza mugenzanje Alain Ivirankunda yagiriye mu gisagara ca Bujumbura
Icho kibondo mwumva gikwije umunsi umwe w'amavuka cyazanywe n'umuvyeyi kwivuriro rito rya leta byo mu Kamenge muri komine Ntahangwa intumbero ikaba ari kugikingira ingwara y'ubukangwe biciye mu rucanco rwayo ukubahiriza imisi yo gushikana umwana kwa muganga kurava kumwitwarariko uranga umuvyeyi ukaba nkako ni gutegura kazoza keza kamagara meza y'ikibondo nkuko Janine Karire avuga inyigisho zitanga umuco kubijanye n'icanco zitangirwa ku mavuriro abavyeyi barazifatira ko mu kunyarukana umwana ku rucanco rukinga indwara y'ubukangwe twumvirize Janine Karire umuvyeyi w'imvyaro zibiri
ko babitwigishije tukamenya yuko nyene umwana kivuka bategereza kumucancisha ubucanco bw'ubukangwe birimo akamaro kanini cyane kubera ko umucancishije umwana ntagenda agwaragurika indwara nyinshi
rimwe na rimwe abagabo ntibahuta bibutsa abakenyezi amasango yo gucancisha ikibondo iyo ikaba inkurikizi yuko umuvyeyi ashobora kuzana ikibondo ciwe ku rucanco atevye bivuye ku bikogwa vyo kwisumamwo abayiriwemwo nkuko Esperance ntunzwe n'Imana avyemeza ikindi cibonekeza n'ubunebwe buri mu bavyeyi ngo kudasuzuma buri gihe agatabo bahabwa n'amavuriro yerekana icanco umwana bageze ko nkuko Maria Kadoyi atubwira ugufata nka nkama imisi amavuriro yahariye kuronsa incanco abana ningira kamaro Esperance ntunzwe n'Imana umuvyeyi avuga ati
ndaba imisi biheze n'imisi bakira abana nashoboye kuzinduka kubera kubyita hari byiza kugira umwana agire amagara meza
ukwisunga impanuro kw'abavyeyi zibatumirira kuvyarira kwa muganga vyofasha ko abavyeyi birinda inzitizi zibabuza gukingira ubukangwe ikibondo ivyo vyofasha kandi no kuronsa amama ajanye n'urucanco rwa mbere ikibondo kikivuka kugabavuzi twaganiriye tumenyeshe ko abaremesha kiyago basanga abavyeyi mu mihana kubigisha akamaro k'icanco z'ubukangwe muri ako karere ka Kamenge ariko rero imyitwarariko irengeje mu kubaho kwa misi yose kw'imiryango ituma idashikirwa n'inyigisho ku rugero rushimishije imvo nuko akenshi abavyeyi bataba bari muhira bompi nkuko abo twaganiriye bavyemeza ico baye ciza nuko igikorwa cyo gukingira indwara y'ubukangwe umwana co banyamukuru ku bavyeyi Albert Bigirimana arongoye ivuriro rya Kamenge arabitubwira
turahimiriza ko abakenyezi bose bagaherekezwa n'abagabo babo inyigisho tubahaye bazumvire hamwe bazisigure n'abandi kugira ngo dukenera yuko rero abavyeyi b'umwana aribo bamwizanira umupapa no mama bakazana ikibondo ku rucanco
ibintu biruko mu gihe incanco zitigera zibura kuri iryo vuriro riri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ico twomenya nuko umwana ataronkeje urucanco rukinga ubukangwe ashobora kumugara akarorero ni Bernadette Nzokira yafashwe amugara amaguru yose uyo mwigeme ageze ku myaka 31 ababazwa nuko yamugaye kandi mwene ugo rucanco rutangwa ku buntu ku mavuriro ukutigira sindabibazwa igihe cyose bikenewe ko umwana kingigwa biciye mu ncanco niyo mpanuro ihabwa abavyeyi Evrine Nibogora yamugaye amaguru bitewe n'ingwara y'ubukangwe atera kamu avuga ati
umwana ubwo buzima bwe mu bisanzwe babahimirije kuko mu kwa muganga bogenda kwa muganga bagakora ibyo babasabye
ingingo zikomeye z'ukujijura by'umwihariko abavyeyi mu bijanye no gukingiza abana indwara y'ubukangwe ku mwanya wabigenewe na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruonyanganda sida
Amasekeze yo kugwanya ingwara y'ubukangwe yatumye ingwara izimangana ku mugabane wa Amerika iburaya hamwe no mu karere ka Pacifique kuva mu mwaka wa 2011 ishirahamwe Rotary ryo muri Amerika rikorera ku isi yose ryaritanze mu kugwanya ingwara muri Afrika mu kwagwiza uburyo bwinshi byongeye iryo shirahamwe Rotary ryarashize ingufu nyinshi mu guhimiriza amareta ikindi ritasize inyuma no gushigikira mu gutanga abakorera bushake mu guhimiriza abanyagihugu mu kibano nk'uko amakuru y'iryo shirahamwe abimenyesha ibihugu bihana imbibe bikwiye gufatira ingingo hamwe zo kurinda abanyagihugu bavyo ihana hanwa giyo ngwara y'ubukangwe nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ribihanura kugira twumve neza ibijanye n'ingene tworandurana n'imizi ngwara y'ubukangwe mu bibondo tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Egide Nintunze yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zifata abana aganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda
Muganga Egide Nintunze ndabaramukije
ndabaramukije nane
abavyeyi botegera mwiki mu gihe bumvise ko gukinga ingwara y'ubukangwe ku mwana ari ikintu gihambaye
ico abavyeyi botegera nuko bwame na mbere banza kumenya yuko ingwara y'ubukangwe ari ingwara iteye ubwoba cyane mbwa yindi nkuru nziza nuvuga yerekeye iyo ngwara nyene nuko iyo ngwara bashobora kuyikinga bakoresheje ubucanco maze kumufata ntawe ishobora gukira
umuvyeyi vyukuri yo kwitegurira gute isanga ibyo kuja gucancisha umwana na cyane cyane ko tuba tuzi yuko umwana izo cancu ziba ziri mu bitegura kazoza keza ku mwana
kuntu umuvyeyi yo kitegurira umwana aheje kuvuka urucanco bashobora kumuha ageza kuvuka ubwo nyene iyo yagiye amahirwe yo kuba ariko yavukiye amuganga tubaje bavukiye muhira ngo ucanco bashobora kumuha ubwo nyene baje ku mwana rero bashamusigurira bati kuri isanga kurikira uzoca ugaruka tumurundi rucanco gashaka gumaza mwa yimwandikira gushika incanco zibe zikwire hari incanco zine ba mbere aruronka akivuka wa kabiri aca aruronka aheze kwezi n'igice wa gatatu aruronka aheze amezi abiri n'igice ubona aca aruronka aheze amezi atatu n'igice urundi ashobora kururonka umwaka uheze hameze gakaca zironka aheze imyaka itanu n'itanu ariko izihambaye nizo zine za mbere urashobora kwizigira neza yuko iyo ngwara itazoshobora kumufata
bishitse naho umuvyeyi agasimba nka zibiri muri izo zine hari amahigwe novuga mabi ashobora gutuma umwana afatwa n'ingwara y'ubukangwe
atazi kwiga izo zine iyo ngwara ishobora kumwandukira mu migambi leta isanzwe ipanga yo kugira ibyo bita amakampanyi y'ivaccination mu Gifaransa barasha ahantu bakabaha bakavuga ati abana bose baba batakurikije iyo porogaramu y'incanco zine bace baza tuzibaha
umwana agakura atigeze arongora urucanco rukinga ingwara y'ubukangwe hari uburyo butomoye novuga inyifato ashobora gufata uwo mwana gotuma umwana kudafatwa n'iyo ngwara hari ubundi buryo turetse urucanco
ubundi buryo buhari tagira ayo mahirwe yo kuronka urucanco iyo ngwara imufashe amumerera nabi kose mbere ko urucanco ruboneka abantu baragwara cyane barafa ku bwinshi kuko iyo ngwara imaze kugufata nta muti uyivura uhari itakwishe irakumugaza ubuzima bwawe bwose abana bose bavuze ategezwa kuronka kandi ku isi yose nico gituma umwana wese avukiye kwa muganga ngo ushaka agenda aruronse ari umwana kwa muganga ni vyiza cyane kuko aheje kuvuka rero n'ibindi byashobora kumugira ibyo by'incanco
mu bihe nk'ibi aho usanga hirya no hino twovuga hari nk'umutekano muke haba hakwiye nk'ingingo zihe na cyane cyane dukorohereza nk'abavyeyi gushikana abana kwa muganga
nibaza yuko naho umutekano tari mwinshi cyane abantu bagiye kwa muganga kenshi barawubahiriza nta mutekano aba ari muke umuntu wafize nk'umwana kivuze ngiye kuvuza umwana nta muntu umwe ashaka kumutangira cyo twohanura nuko byo bandanye uko nyene
ndabakengurukiye
ndabakengurukiye namwe
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi yita yihamagara y'umwana wiwe karirimbwe na Steven Sogo
niye kukurara kukwitaho niagire bitubura
muriko murumviriza ikiganiro nikira uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye n'ingene twogwanya ingwara y'ubukangwe mu bibondo gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu w'ukubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
kumenya uko ingwara y'ubukangwe ifata abana bato
ni ingwara itegwa na kavirus gatera ubwonko bw'umwana cyane cyane batarakwiza imyaka 5 umwana aragira ubushuhe munyuma ukabona ko ari umwana afise inguvu nkeya akamene ku mutwe akadahwa hama munyuma umwana akakubwira yuko ababara ingingo zose
mbaza ndakwishura
Niyo ukwaye ingwara y'ubukangwe ashaguru cyanzu
ukira ntuca ukira buno nyene kuko cya cancu abana baronka bakivuka nizo zibakingira ubuzima bwa bwose ku ngwara y'ubukangwe iba muteye go rushinge ushagabanura ibimenyetso ariko nta kuvuga yuko ucokira burundu
mbaza ndakwishura
abantu beshi iyo bagwaye ingwara y'ubukangwe bacha bamugara nice kimenyetse cyaye
ego cyane iyo ingwara y'ubukangwe ifashe abana ikinjambe kibonekeza niko abantu buzubone batagishobora no gutambuka kandi ibyo byibonekeza mu masaha makeya
mbaza ndakwishura
Niya babyeyi babonye umwana amugajwe n'ubukangwe bace bibaza ngo nuburozi.
Iyo uzi ko umwana wawe ataronse incacu zikwiriye kandi ukamenya yuko umwana wawe ashobora kwandura iyo ngwara atanga kugira ibyo bimenyetso, mwirukane kwa muganga, ntwirukire mu bintazi kugira ushobore gukiza umwana wawe n'ingogana n'ingoga.
Turashishikara nubu ndumwanya umutumire wacu muganga nitamunyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
niko kibanka gufatira ibihano abavyeyi bahacandagisha abana hakiri
iyo umuvyeyi aba yarigishijwe akamaro k'incancu akabirengako yarakwiye guhanwa kugira abera karorero abandi batahure yuko bakwiye kugira uko bashoboye kose kugira abana babo bagire amagara meza nta handi atari gukurikiza impanuro zo kwa muganga
mbaza ndakwishura
kwari habandi usanga bamugaye amaboko cyane bakaba bakeha ubwenge bihuriye n'ubukangwe
ari ubwa mbere abavyeyi bababizi babikurikirana kuko nabo nyene igihe bariko barakurikirana imbanyi yabo bababwiye ukuntu bategeza kwifata mbere niyo bibarutse bakumviriza ziya mpanuro baronswa iyo bagiye kuraba umuganga nibaza yuko leta yogira inguvu cyane kugira ishishikare kumenyesha abavyeyi akamaro k'incancu
mbaza ndakwishura
Hari nibindi usanga umwana amugajwe n'ubukangwe abavyeyi bakagoma bavuga ngo ari kutonka neza. Zo bari
ibyo sivyo namba kuko kugira umwana akingigwe neza ingwara y'ubukangwe nuko aba yaronswe za cancu zikwiriye kugira umubiri wiwe wikingire.
Mbaza ndakwishura.
Hari ingaruka zishobora kwibonekeza iyo umwana batamuteye urucanco rw'ubukangwe.
Ingaruka umuntu agenda kuzibona iyo ingwara y'ubukangwe ayigwaye kandi akuze. Niba abavyeyi usanga baragize urucanco rumwe, urundi bakagwihoza, canke ntibageze bagira urucanco na gatoya. Ingaruka rero ziribonekeza no ku bantu bakuze ushobora kwandura iyo ngwara naho uzo bukuze.
Pale tu yako nakuomba furaha
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
gusibura urucanco rwo gukingira umwana ubukangwe nko kwica ubuzima bw'umwana
gusiba urucanco rw'ubukangwe eka n'izindi canco zose ziba zarategeganijwe kugira umwana akurane amagara meza umuvyeyi wese azisibye abari karonona kazoza ku mwana wiwe
mbaza ndakwishura
kwari nabantu sanga barize ariko gasanga abana babo bakwaye ubukangwe
birashobora gushika umwana arashobora kuba ego n'ivyaronse urucanco rumukingira ingwara y'ubukangwe ariko mu gihugu hagatera ikiza c'ingwara y'ubukangwe kenshi muramaze kubona ko bahimiriza abavyeyi ngo bagaruka n'abana bari munsi y'imyaka 5 ngo babasubire babatere urundi rucanco haho bishika umuvyeyi akavyirengagiza ariko nyangwara nawe umwana yomufata ntiza kumubabaza nka wa wundi atageza aronka urucanco
mbaza ndakwishura
Bega none urucanco rw'ubukangwe rutanga kangahe ku mwana
Ishiramo mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu ryategeganije yuko abana bose baronswa incancu kwezi n'inusu, amezi abiri n'inusu, amezi atatu n'inusu. Iyo umwana aronse izo ncancu zitatu mu buto bwiwe, ntankeka yuko abaronse ikintu kimukingira iyo ngwara gikomeye cyane. Kandi bisabwa yuko najya hatewe ikiza cy'ubugangu bahamagara ababyeyi bakazana abana babo bagasuka kabatera, kuko iyo ncancu ntacyonona mu mubiri hagi mufasha kurushirizaho kuronka ingufu zo kugwanya iyo ngwara.
Nataka tuishi mira weye kwara
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisha hayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahagize umubyeyi yitaye hamagara y'umwana wiwe karirimbwe na Steven Sogo. Umusore yatwandikiye yitwa John abaza ati amavuta yitwa girlfriend yobagira ingaruka mbi ku rukoba, mwombira ubwoko bw'amavuta atagira ingaruka mbi ku bantu? Muganga Anita Munyana, twishurira uyu munywanyi.
John, amavuta y'ukwisiga ku mubiri yitwa girlfriend aragira ingaruka mbi, kuko abantu bayisiga baraheza bagahinduka umubiri, bakagira umubiri uhinduka ukagoma kumera nk'umubiri nk'uw'abazungu, umubiri wawe uri kurononekara. Rero ubwoko bw'amavuta butonona imibiri, amavuta yitwa vaseline.
Turashimiye umunywanyi wacu John, twizere ko inyisho hawe na muganga zigize ico zibafashije. Nuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti na usomera induru iri kwiravuga bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Gusomera nibaza yuko ari nko kunwa amata, bashatse kuvuga yuko nta muntu ashobora kuba ari karafungura ruhande yiwe hari abandi bantu byasaba yuko abafasha.
Bikubwiye iki?
Bavuze ati nta usomera induru iri kwiravuka, ntusomere abandi bariko bararira.
Nawe yo mwibutsa usigura gute?
Bikubwiye iki?
Guko ikurafungura ndiko bararira ndibazane ntuvyo utemba ku mubiri ngo bimanuke neza. Nime gusa nimba ukurasomera ubona bonde kararira. Aho mumanyurira. Guko nawe agira ubuzima bwiza ntuko nawe uhura kugira ubuzima bwiza.
Arabitoye.
Ganiro kiram uno munsi tukaba twashimikiye kujanye n'ingere ingwara y'ubukango yoranduranwa n'imizi mu bibondo. Nshimiye Alain Yves Irankunda afashije gutororokanya majwi, ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri 68 319 151 canke kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 75 90 49 71. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
mama yajyaga mbwira mwana wanjye cyo baduka tanishuri faturu babo kwiga byagira kamaro nkiganyira ubwo nkari kwepa nkajya guceza minerva iyo nkayibyeta abo twiganye bararangije badukuje ayo maseve nanjye naho nkanuye amaso ninjye shomeri w'i Kigali ye baba we kugusura inza kayisanga na matapi ubwo ibikweta kabita hanze agasigarana amasogisi iburyo umweri bumasi icyatsi boshye umufana wa Kiyovu abana baza bakamuhunga bati dusuwe n'umusasi ukabona uwambaye n'agakoti keza yananigirije ariko mu nda nta kigenda bitsi banga n'umuyaga ye baba we
azindukanye namwe mucugurura ama radio yanyu iri ni radio ijwi ry'America risamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi ry'America yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo